Inkuru z'urupfu rw'umufasoni Rose Ndayishimiye umurundi kazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'igendwi bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'Ububirigi mu gisagara ca Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku mugwa mukuru w'Ububirigi i Bruxelles. Abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi cyasiguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hafi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukogwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka, ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi catangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemo kuramukanya. Uwo ni umwe mu begereye uwo muryango wa nyakwigendera.
Polisi iramubwira ukuntu byagenze, baca arambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga. Twamusanze ari ya longe muri chambre yambaye neza impuzu yari yambaye, ariko menton yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyana aje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Hama baramwica, kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu mapremidi.
Ibi byateye icuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya. Mu kwezi k'8 hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu, inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Uburande mu gisagara c'Ilahe. Uwa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Umumenyesha makuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ivyo vyose tujamwo ni risiki. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngai buraya ntihandi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera bakure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwaho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwaho yagiye kwicara n'abandi kandi yaragiye kuryoherwa, ubu no kwicungera abo bagendana. Umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa icafungura, urumva ntitwijajare.
Abo Barundi bavuga ko agiye kuba kwinubana kwinshi. Ivyo bikonyogwa nuko bamaze igihe bike ku burozi bwa baburungi kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyesha makuru Bobo Rugurika arongoye radio RPA imwe muzatuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiye muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimo abamenyesha makuru, abaranye agateka kazi na muntu, abanye politike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nabo nyene yavuze ko afise amakuru akwiye ku butegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva kunduheze Bobo Rugurika ashize habona ayo makuru, nta uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Yamara mu kiganiro giheruka n'abavugizi b'inzego za leta, ibiro vy'umukuru w'igihugu vyashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru. Ico bikoze no mu rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ubushinjacaha bwagirije arengiyome bunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimwo gukoresha abapfumu n'uburozi. Umwe mu Barundi bari hanze yatubwiye ko ico nyene kigaragaza ko ico kigwanisho c'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe. Mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari Abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunzi baba canke ko kanaka ari hwari. Ubwo bwikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga ba menshi muri bamwe mu Barundi baba muri ivyo bihugu cane cane vya Buraya.
Nta mwongo buri sato bidahitswe, abo bose tugendana sibo beza, kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda. Abantu bari ngaha barangajwe, abandi barahunze ingorane izincanke ziriye, biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye abariho asubira kugusanga. jeni wazakubu ya natwe dukuye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora.
Igipolisi cy'Ububiligi cyarafashe kirafunga umugore wo mu rugo nyakwigendera yatewemo ari kiziga. Umugabo wiwe aratidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusakiwe. Igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene umurundi kazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.